Mukunda ikiganiro dusangira ijambo mugiye gushikirizwa na Frederic Unikije. Uyu munsi turagaruka ku kibazo twashikirije mu ndwi ziheze cerekeye abategetsi yo muri Afrika bariko barasaba ko abakuru b'ibihugu hamwe n'abandi bategetsi bakomeye batokurikiranwa n'ivyaha bikomeye bagirizwa mu gihe bakiri mu mabanga yabo. Amashirahamwe ya societe civile yo mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika aherutse kwandika asaba kwivyo byo kwiyamirizwa kuko ari navyo ngo kenshi na kenshi bituma abategetsi baca bashaka kuguma ku butegetsi kugira ngo ntibakubitwe intahe mu gahanga. Reka twumvirize bamwe mu bashinga nawe twavuganye, Professeur Pacifique Manirakiza, Professeur Juvenal Ngorwanubusa hamwe na Docteur Salomo Baravuga. Abashinga ntahe bose turi kumwe, mwaramutse neza. Mwaramutse neza. Uyu munsi rero mu kiganiro cy'umunsi twakoranije abashinga ntahe kugira ngo tuyahage ikibazo gihambaye cyane rwose, ikibazo cavuzwe aho abashikiranganji bajejwe ubutungane hamwe n'abashikizamanza bakuru mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika bakoraniye i Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia aho bariko barihweza cyane cyane sentare ya Afrika. Ika mu byo bihweje ingingo zavuzwe ko cyane rwose akaba ari ingingo zivugwa ko menshi, ingingo zo guha ububasha abategetsi bari mu mabanga yabo nk'abakuru b'ibihugu n'abandi bategetsi bose bakomakomeye muri leta bwo kudakurikiranwa n'iyo sentare mu gihe bari mu mabanga yabo. Izo ngingo eka zariko zirashikirizwa zaravuzwe ko ibitari bike hatari kumwe nawe washinga ntahe ko mwavyumvise n'abashinga ntahe bose bamwe banonosoye ivyerekeye ubutungane aho novuga nka Professeur Pacifique Manirakiza, turi kumwe kandi n'undi mu Professeur Ngorwanubusa Juvenal nawe nyene akaba yarabaye umutegetsi yarabaye n'umushikiranganji ajejwe akazi mu Burundi, tukaba turi kumwe na Docteur Salomo Baravuga nawe nyene akaba ari umwe mu bavugizi ba mimirwi itandukanye nawe nyene ifise ikurikiranira hafi cyane rwose ikibazo tugiye kwiga, ikibazo cerekeye ukuntu abakuru b'ibihugu bari mu mabanga yabo batokurikiranwa n'ivyaha bo bakoze. Ibyo byaha tukaba twakwibutsa ko harimo ibyaha bya genocide kandi ibindi byaha byo gucyoza agateka kazira muntu. Narinze kubatevya rero nashaka ubwa mbere na mbere mbaze abashinga ntahe ukuntu ubwa mbere na mbere bakiriye ivyo bintu byariko birigwa. Reka dutangure ku mushinga ntahe nonose ivy'amategeko Pacifique Manirakiza.
Urakoze Federico, nashaka imbere yo kwishura ico kibazo ngire akantu ku muntu kwita intangamarara mu mategeko mpuzamakungu biremewe yuko abategetsi bakuru bakuru cyane cyane nk'abakuru b'ibihugu canke abashikiranganji bajejwe migende yaniye no kufashanya na yandi makungu hamwe n'abaserukira ibihugu byabo mu mahanga kubera amabanga makuru makuru bajejwe yo guserukira igihugu, amategeko araborohereza muri bimwe bimwe nko kudashobora gufatwa gukurikiranwa n'ibindi bihugu iyo bariko ararangura ayo mabanga. Ariko rero ivyo naho biri uko kubiraba ibintu by'ivyaha amasezerano mpuzamakungu cyane cyane ayashyizeho amasentare makuru makuru tuzi nk'isentare yo gucira imanza abagize uruhara mu mihonya y'ubwoko mu Rwanda, abagize uruhara mu bindi byaha muri Yugoslavia n'ahandi bina ya sentare nkuru ya CPI. Amasezerano ashiraho ya masentare yose aracira imoso kudahanwa bisunze igihagararo cy'umuntu canke akazakora. Sinibaza rero yuko byoba byiza muri Afrika igihe turiko turarondera gushiraho igisata muri sentare hasanzwe cyo fasha mu guhana byaha bikuru bikuru nk'icaha cy'umunyu bwoko. Sinibaza yuko byo byiza umuntu avuze ati abategetsi n'abandi ntibohanwa kubera amabanga yabo.
Yego, me reka tubaze no mushya ntahe Juvenal Ngorwanubusa, Professeur Juvenal Ngorwanubusa Pacifique nono se amateka aratubwiye ari ukije atanze intangamara aravuga ko n'ibintu bizwi cyane rwose ko hariho amateka yorohereza mpuzamakungu yorohereza abari ku butegetsi mbega ivyo ubisanzwe ntibituma cyane cyane nk'umuntu ya Afrika ntibituma abantu bashaka kwitwaza ayo mateka bakingira ugasanga ntibari ko arubahiriza agateka kazara muntu ikabagakora n'ubwicanye.
Kenshi na kenshi abakuru b'ibihugu harabo bashira ku imikono ku mategeko mpuzamakungu menshi batazi inkurikizi zizokurikira, ugasanga bashyizeho amategeko rero baza ngo bizofata abandi. Nk'akarorero nk'aha mu Burundi hari itegeko rigwanya ibintu by'ibiturire mugabo cyo yishira amategeko atuma hari abantu badafatwa no muri iyo tegeko nyene yavuye i Roma urabona ko bajeze ku mukono bibaza ko bizoraba abandi kamwe ngo niba abana iba ariko baragwana iyo rugeranye ko bagakubitana ingumu zo munda bacavuga ngo izo munda ntizarimwo kandi batigeze bavuga izarimwo bagitangura ubu rero kuri ibyo byaha bikomakomeye nk'iho nyabwoko kenshi na kenshi bigirwa n'amareta iyo mareta nayo akabatwagwa n'umukuru w'igihugu none badafashwe wumva hofatwa abandi ni nacyo gituma jene yumvira yuko ibyo dushaka amategeko bacagomba kuyaca iruhande nibyo ari yangeso mbi yuko dahana batanguye kuko bashaka ko ruca ku mugufi aba ari we wenyine afatwa ku bwanga ingo mbere babikuye yuko imbere yuko umukuru w'igihugu aja mu kibanza babanza bakaraba ko yera kugira ntaje muri ico kiringo bazi neza ko ashobora kuba umwicanyi rero ku bwanje niyumvira yuko iyo ngingo bashikiranganje ubutungane bafashe ni mbi cyane iyo batashaka ko biba bageze kujya ku gihugu cya Leta Zunze Ubumwe zagize ati je ntibinyerekeye mugabo kubishyira ko umukono ugaca utangura kubona ko bikoreye ukagomba kubivamwo ibyo n'akamara maza je niyumvira ko Afurika izazafite imbere abashikiranganje bagira bafataye ingingo nk'izo
Dr. Salomo baravuga namwe icyo kibazo azatse ko mwagikurikiranye iyo ngingo kubona yarizwe kubona hariho abategetsi bashaka ko ishirwa mu ngiro kugira ngo bakingigwe ibyaha byose bakora abavyaba ibyaha bito canke binini mwebwe mwayakiriye gute
bwana Frederic ndagira ngo nongere bashimire nanone byimazeyo uburyo mugerageza kuduha uru rubuga kugira ngo tuvuge icyo dutekereza kuri ibibazo bibera muri Afurika biteye agahinda seyishavu nibyo abanyarwanda bavuga ngo nagahoma munwa impamvu mbivuga nuko nkatwe muri Kongo ibintu turabimenyereye cyane ibintu by'abantu bagenda bagakora amakosa marorerwa atabaho ntibabihanirwe murabona nka ba bantu bagiye ku abasirikari umusirikari usanzwe mu gisirikari baragiye bafata abagore ku ngufu mu 2012 mu kwezi kwa 11 igihe Mventura ari kurwana n'abasirikari ba Kongo abo bantu mwakurikiye mwumva yuko abo bantu batigeze abihanirwa nibyo gusa aho umuntu agiye mu mateka ya Kongo usanga umuntu wese usanzwe ntajya abihanirwa abantu bafashe ibyemezo rero muri iyo nama bagiyemo ye numva no gukomeza guteza imbere ibintu by'ubwicanyi ibintu by'ubusambo ibintu by'amafuti yose ashoboka y'amarorerwa abera ku mu mugabane wacu wa Afurika ndakeka bitagamije rwose kutuzanira amahoro nta mutekano bizatuzanira bizatuma Afurika ikomeza kuba ahantu hatari itegeko ahantu umuntu agenda bakamufata nk'igikoresho ahantu uburenganzira bw'ikiremwa muntu butazigera bwubahirizwa niko twabikurikiye na niko twabibonye duhereye ku bintu byabaye vuba ngaha muri Kongo rwose n'agahoma munwa no muri Centrafrika murabona ko ariko bizagenda biya bintu by'amategeko ya ministri bagenda batora bya buri gihe ibyo bintu bizatuma duhora dupfa nk'ibimonyo niko navuga
ariko Professor Pacific Manirakiza hariho ibintu byigaragaza iyo nk'umukuru w'igihugu canke abategetsi bari mu mabanga yabo akomeye barongora ibihugu usanze bariko ratumwa ko muri sentare umwanya wose twofata karori nko muri Kenya aho perezida Uhuru Kenyatta na vice perezida wiwe William Ruto bama batumwe ko muri sentare impunza bakungu ivyo ntibituma batitaho amabanga yo kurongora igihugu kugiteza imbere eka kwitaho ibibazo bikomeye cyane rwose biri muri ico gihugu
mu bisanzwe nibijya nahereye ko ibi amategeko agerageza korohereza abategetsi no kugira ngo bashobore kurangura imirimo yabo ya misi yose imirimo batorewe iyo rero hari ibintu bishobora gutuma batabandanya iyo mirimo yabo haba gukurikirwa mu masentare canke n'ahandi urabona ko atari byiza icyo ko karero mutanze ko muri Kenya mu perezida Uhuru n'icegera ciwe Ruto baza baritaba muri hari irahe kuburana nivyo barafise ingaruka ku ntuze barafise ingaruka ku mabanga yabo bajejwe je byo ndabizi kubera nk'igihe bajya abandi bivyihebe batera hajya muri Kenya niho narindi hanyuma ndabona ukuntu abanyagihugu bagowe abanyagihugu bariko barera guteje no hino hanyuma hijya naho kabona yindi televiziyo kirerekana umukuru yatowe nabo abanyagihugu nyene ariko arekurikiranwa irahe abonyagihugu bari bakeneye yuko uwo mutegetsi wabo ahashika aharenguka akabahumuriza hama akababwira n'imigambi afite kugira ngo abakure mu kaga. Urumva rero ivyo birafise ingaruka mbi, ariko naho ivyo naho bifise ingaruka mbi sukuvuga yuko abategetsi boca boroherezwa ku buryo badakurikiranwa mu kintu na kimwe, kuko mu mabanga bajejwe nta muntu yohirahira ngo avuge ngo mu mabanga bajejwe gukora ibyaha ibi n'ibi n'ibi birimwo. Ndabivuga simbivuze mpere ku byo muri Kenya mugabo, ndabivuga muri rusange yuko mu mabanga bajejwe abategetsi nta kwica nta guhohotera abantu birimo. Ni nacyo gituma iyo rero bakoze nk'ayo maroregwa bategerezwa kwita ubutungane, hanyuma ubutungane bugakurikizwa.
Hari n'ikindi kibazo gihambaye Professeur Juvenal ngo bwanubusa, ikibazo kijanye n'ayo mategeko akingira abategetsi bari ku butegetsi bakirongora amabanga yabo. Hariho cyane cyane muri Afrika urabona ko hariho abategetsi bagatwara imyaka myinshi cyane gose gushikaho ubuzima ikamagara ashaka kubakika, mu gihe bishitse nabo ugasanga kenshi na kenshi bashyiraho inshuti zabo abana babo ubwo se kugira ngo ntibakurikiranwe kuri ibyo byaha nyene bitabakurikirana igihe bari mu mabanga yabo.
Nyemwe wabitoye uti kuki burya ajye bavuga ngo kugira babakingire mu mabanga yabo. Mu mabanga yabo nukumva gukingira abanyagihugu nabo nyene, amabanga yabo ntashobora kuba amabanga mabi, amabanga ya mari meza. No mu bya politiki kera baravuga bati ntagira igihugu na kimwe kizoja kwivanga ingene ikindi gihugu cyitunganya. Ubu ibyo biratanguye kuba birahebwa bukebuke. Ubu mbere hari abantu banavuga bati turafise uburenganzira bwo kwinjira mu bindi bihugu igihe tubonye ko iriko kirengera akazi na muntu mwige bita droit d'ingérence. Ubu rero umuntu aretse umukuru w'igihugu kanaka agatangura guteranya abanyagihugu biwe agaha ingoho bamwe abandi ntazibahe, agatangura kwica bamwe bamwe, ujya nkabyara Imana iyo baca bagira bati nijya ntwari we baca bayikura hamwe ihonye bwo byatangura kumbure baba bakijije abantu icyo bita n'ahandi babyetse yociba nka bimwe bita non assistance a peuple en danger. Umuntu agira ariko arahuhera n'umutabare n'amasentare akazi kayo ni ukugira assistance a peuple en danger, bakabuza umuntu babona yuko agira amara abanyagihugu biwe bakamushira imbere y'intahe. Ni nacyo gituma rero usanga benshi bagira bati kugira simfatwe reka niba amatora uko nshoboye kose ngume ndwagushika yeza garuke gutyo nta muntu numwe azo ntumbera cyangwa kashira n'ivyo uwashobora kuzomukingira. Ariko naho umuntu yogerageza akamara imyaka 5, 10, 15 iyo myaka ni mike ku muntu, ariko ku gihugu burya si byinshi, impera n'imperuka bazabatera bafatwe. Ni nacyo gituma amategeko yokurikira ingene isi irikiragenda ubu amategeko agatangura guhangara abantu bose, kuko uretse ujya mukuru na muto yazoheza yica abantu ntafata.
Dr. Salomo baravuga mbega igituma nk'uko nabaje abandi igituma kenshi na kenshi usanga abategetsi bo muri Afrika baguma ku butegetsi igihe kirekire si kugira ngo ntibaze bakurikiranwe ibyaha bagirizwa canke boba barakoze.
Ego bwana Frederic nkuko umuvandimwe amaze kubivuga mu kanya nibyo mu byukuri ikibazo naho kiri, kuko abantu ahanini abenshi bagera ku butegetsi babanje gukora amarorerwa noneho kugira ngo azabashe kubugumaho akavuga ati basisi ngoma gukurikiranwa no kwirinda ibihano babari guhunga ibihano ahanini, kuko nk'ibintu byo kujya guhindura amategeko nshinga nkuko turi kwibona bishaka kuba muri Congo bishaka kuba mu bindi bihugu namwe mutayobewe, ni impamvu zo kugira ngo abantu batazigera bakurikiranwa kubera ko baba barashyizeho ayo mategeko abarenze. Ariko nyamara twaza kureba mu bihugu byateye imbere mu rwego rwa demokarasi nko muri Israel, mwakurikiye ko wahoze ari premier ministre Udolmer yarakurikiranwa ubu ngubu ejobundi bagiye kumufunga imyaka 3. Ibyo bigaragaza ubushake abenegihugu baba bafite bwo kubaka igihugu cyabo kugira ngo batere imbere bubakire igihugu cyabo. Muri Afrika rero ahanini ni ukwikanyiza umuntu abashaka irye gusa kugira ngo agume ku butegetsi atazigera buvaho. Ibyawe nimwabuze muvuga muti Imana ikazarinda imuhamagara kiburiho kugira ngo batazigera bamukurikirana cyangwa se agashyiraho umwana we agashyiraho umugore we agashyiraho umwishywa we, bikaba ibintu by'akazu nk'uko abanyarwanda bavugaga muri za 90 bihinduka akazu. Ako kazu kakaba ari akazu ko kurinda ibyaha ko kurinda abanyabyaha ntibazigere babikurikiranwamo. Nta demokarasi dushobora kugira nta majyambere mu rwo rwego, kuko ibyo bintu byo kwikanyiza ibyo bintu byo guhora umuntu ashyira mu gifu cye ntazirikane ko na rubanda nabo bakeneye kubaho.
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kirwanda. Ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika tubashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ku ijwi rya Amerika 104.3 FM i Kigali no kuri radio inshuti ya bose 88.3 FM. Mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu aerobaz@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com. Ikiganiro dusangira ijambo kirabandanya. Hariho Pacific Manirakiza abatetsi cyane cyane bo muri Afurika eka n'abandi bavuga ko naho hari demokrasi abantu bateza kuja amatora agatora umutegetsi bitoreye, ariko kenshi na kenshi abanyagihugu ngo baba kwikuraba ukuntu abakuru b'ibihugu bo muri ico gihe barongoye igihugu iyo bagiteje imbere, iyo ibintu byose byagenze neza bakwiye kwihoza na bijya biringo bahora bavuga ubwo si ubundi buryo bwo kuguma ku butegetsi.
Mu bihugu biteye imbere mu bintu bya demokrasi ibyo ntabihari, ariko impamvu ni nyinshi. Impamvu kubera hariho ubundi buhinga bwo gukontrola ukuntu abantu batwara, ariko mu bihugu demokrasi taratera imbere ibintu by'ibiringo ni ibintu bitegezwa kubaho, ni bitegezwa kubaho mu gihe abantu bakiriko barirondera, bakiriko ararondera uburyo bwo gutsimbataza demokrasi mu bihugu. Iyo rero abategetsi bamwe bavuze bati no kugumizaho abari bahari no kugumizaho cyangwa wahahora kuko tutazi neza imbere ukuntu hasa hashobora kuza uwundi mushasha agakora asubiza inyuma igihugu uradi ntambwe ubundi yaragishikanye ko ivyo nibaza navyo nyene ko ari uburyo bwo kubwira umuntu agume ku butegetsi nyene nkuko nabivuze nibaza yuko muri ibihugu usanga bitaratera imbere muri demokrasi ivyo ntivyotegerezwa kubaho. Umuntu yogira ikiringo ciwe hama giheze akamusezera neza akabandanya afise icubahiro n'iteka ryiwe hama uwundi mushasha akaza hama igihe igihugu kicacho cose kizobona yuko kimaze gutera intambwe ishemeye mu kubahiriza agateka kazi na muntu, mu kubahiriza uburenganzira bwa bamwe naba bwo kuja hamwe bakaserura ivyumvira uko baziyumvira, nibaza ko ico gihe hama n'ubuntu kuronka ubutungane nabwo nyene bwigenga bushobora gutunganiriza abantu bose, ico gihe umuntu ashobora kugira ati ibintu by'amamanda ntibikenewe.
Professor Juvenal Ngogwa n'ubusa, mbega namwe murabona ko nk'abategetsi bavuga ko batwaye neza canke ibintu byagenze neza igihugu cyateye imbere eka bashobora kongerwa ibiringo batarinze kuraba ibiringo bamaze kutwara bakaguma batwara kugira ngo igihugu gitere imbere, ivyo ni ibintu umuntu yoshira imbere aho
bwa mbere ya Frederic no ico no kubwira nuko kenshi na kenshi abantu bariteranya bakibaza ngo demokrasi n'amatora gusa. Hariho umutegetsi w'umurundi igeze kuvuga ngo twaratuye n'abanyagihugu boni ndege twoyishora twayeho dushaka. Oya, demokrasi ni ugutwarira igihugu cyose, watsinze na utsinzwe ntatsindweho. Ikindi bakunda kuyiteranya ni ukwiyumvira yuko kumara iminsi myinshi ku butegetsi aribwo butore. Jeno rw'akarorero nka mu Burundi umuntu abarundi bose mu budasa bwabo biyumvamo ni Rwagasore. Rwagasore twaye amezi ukwezi n'inusu mugabo twese turacamuhurumbira turacamuririmba kandi turamwumvikana ko twese, ariko wamaze imyaka irenga cumi ngo nuko yahiritse intwaro ngaheza ngo yitwe inshungu y'i Burundi naye handi iyo tuba twarabo watwaye neza kurusha abandi. Jewe n'ukuri nihweje usanga nkako nko mu Burundi watwaye akateza imbere igihugu cane ari Baganza, none Baganza aca agaruka akagatwara igihugu imyaka yose kandi atigeze atogwa kandi rimwe rimwe nagatse akazi na muntu karahungabana.
Ariko hariho mushiga ntahe Juvenal Ngogwa n'ubusa, ariko hariho abavuga ko nawe yatwaye nabi kuko benshi batwaye nabi mugabo ubutegetsi bwose ari bubi bukarusha ubundi bubi cyane sivuga ko nabwo bwari bwiza.
Oya, nta ujya nuko atankumiyiga ya nta muntu atwara nawe nyene n'umuntu nta muntu ashobora gutwara neza kurusha abandi kandi kugira ikiringo kinini siko gutwara neza. Aho muri Amerika umukuru w'igucaho ntarenze imyaka 8 ariko niwe atwara nk'isi yose ntaca abinyuma ya Bongo yamaze 40. Umuntu wese yokorera igihugu agaheza gakutse kibi
noneho yakoze akaruhuka hanyuma abandi banyagihugu bagaheza bakamusubirira kubera nako nakurya kugira ngo umuntu agume yitoza igihe cyose ni nk'ugusuzugura abandi banyagihugu nk'uko umenge ubu ntibashobora kugira ngo batware igihugu nabyo nyine biremo akantu gasuzugura
no kwibutsa ko muri Amerika ikiringo ari imyaka ine bakamwongera imyaka ine
ukiyongera rimwe ikana twebwe ari itanu akiyongera iminsi imyaka itanu ntacu
iyo abanyagihugu bagushimira
aho nyine kujya kugumaho bagushimira gushima rimwe
tugarutse ku
muri Canada ashobora gushima igihe kinini umugambwe wawe ni wagira igihe ukagira uti oya tubise bisaba andi nabo
tukiri kuri cyo kibazo
mu Buswitsi ho nta n'umukuru igihugu ariho mbere ushimye ariko ntikiyuze gutwagwa neza n'icyo gitunze ku bijyinyi
n'ibyo nibyo
ni muri demokrasi hanyuma tukiri kuri cyo kibazo nyine cerekeye amateko atokurikirana abategetsi ba kirongora amabanga yabo hariho ikindi kibazo gihambaye cyane rwose cyane cyane abanyafrika abategetsi bo muri Afrika bidoga cyane rwose kuri ya sentare mpunza bakungu kuko babona ko gushika ubu aribo bakurikiranwa hariho abandi bashobora kuba barakoze ibyaha ntibakurikirana mbega uko gusaba bashimitse ko iyo sentare tubakurikirana si uko naho nyene bohava batoramwo abategetsi bo muri Afrika bakurikiranwa baba abategetsi bo mu bihugu atako byifashe mu byerekeye butunze mushinga ntahe pacifique
hariho akantu mushinga ntahe Juvenal yigeze kuvuga ubwa mbere avuga ati abakuru b'ibihugu igihe bariko barashyira umukono ku masezerano mpuzamakungu haraho mengo ntibabonye ibirimwo ivyo rero byarigaragaje cyane cyane kuri sezerano mpuzamakungu ryashyizeho irya sentare ikirimanza irya sentare mpana byaha ikirimanza irahe ibihugu byinshi byashyize cyane cyane muri Afurika byashyize urukumo kuri iryo sezerano hanyuma hari n'abari ko barakurikiranwa kubera iryo sentare ifite uburenganzira bwo kwakurikirana kubera barihaye ubwo bubasha ariko rero nkagwa nkagaruka uravye cyane cyane iryo sentare imaze imyaka cumi ukundi ikora hari aho rimwe na rimwe ugira uti aba bakuru b'ibihugu ba Afurika ntibarirabusema kubera iki ntibarirabusema kubera hari igihe uraba ayandi mabi akorerwa hirya no hino ariko kubera usanga aho hantu ibyo bintu bikobera akorerwa ibihugu bya rutura bihafize inyungu nyinshi bigaca bigira biti oya ibiye si ibintu byoja imbere y'ijya sentare kubera dukeneye kuzana amahoro dukeneye gushyiraho umwumvikano hagati mu bantu ibyo byaribonekeje atari hake muri Palestine cyane cyane Palestine hariho ibyaha bitabike byahakorewe byinshi bikabyegekwa ku gihugu cya Israel ariko iyo bagerageje bagakora kuri ibyo byaha urabona yuko hari ibihugu bica bihesha kandi ibyo bigaca bikamizwe n'ingoma hirya y'ejo mwarabonye byashyitse muri Siriya naho nyine bagira bati reka tubaze sentare mpuzamakungu turabe ko hari icyo yofashamwo kugira ngo kwirikirane abakoze ajya mabi ariko abera muri Siriya haciye imyaka ingahe ariko kubera ibindi bihugu bibiri cyane cyane Ubushinwa n'Uburusiya bahafise inyungu zitari nke bwararahiye burarengwa yuko sentare mpuzamakungu ataruhari ifise muri bijya ntuze urumva rero ucusanga hasigaye abakene abohora abantu badafise ingufu mu rumengo niho sentare ica cyane cyane yibanda kubera ariho byoroshe urabonye muri ibyo ukuntu byagenze urabonye n'ahandi ukuntu byagenze ariko icyo susu kuvuga ko byoca bisigura yuko abanyafrika bashatse gushyiraho sentare yo guhana ibyo byaha bahanywe n'abandi banyafrika ntibazi ko atakibazo shaka kirimwo
namwe niko mubibona mushya ntahe Juvenal ngo ubone ubusa
ego ndemeye yuko nivyo irya sentare haraho umengo cyane cyane ishimikiye cyane cyane ku bihugu bidateye imbere ariko itegeko iyo ririho ntiriba ryagiriwe umurwi uyu cankuri w'abantu uzokurikirana umuntu ntashobora kuvuga ngo jewe ndi mu nkurikirana ko mudakurikiranye uriya navuga ati nkurikirwa ku caha nakoze nayo kugira ngo ndi mu nkurikire kuko nurya mutamukurikiye jewe mbona ko ari kuyorohereza Icyo umuntu yosaba nuko abakuru b'ibihugu byo muri Afrika bokwemera kitaba ya sentare hanyuma natwe turondera inko gataka mutina mundo kwisoza kwikizwa tugasaba ko ijya sentare irondera nabandi none n'uje mutegetse muri Serbia bari bamufashe buryo kandi nabandi bazobafata ariko uwo muri Afrika nta ndikiki nyuma yuko badafata abandi ngo nawe ntafata ubikosha n'umudikogwa kugatwe k'umuntu yarinde kuraba kundi nawe yafashwe
ego me ivyo nivyo reka rero dusozera ikiganiro ndabona ko tuzokigaruka ko ndabona ivyo twoyaga kuri ico kibazo ni vyinshi cyane rwose ariko nashaka dusozere ngaha uyu munsi mu nkundi zosubira kuba terakamu nashaka Professor Pacifique Manirakiza mutubwire kuntu mwebwe mubona ibintu byogenda mwihweje ivyako birasabwa na sentare mega ku ibintu byemewe n'amateko ibintu nyakuri ibintu nk'abanyagihugu bashiri imbere ineza y'igihugu cy'ambere y'igihugu agateka kazi ya muntu ikintu boshiri imbere ikintu cyokorwa kuvyerekeranye n'inzo ngingo zariko zirashikirizwa n'inkibihe
ikintu je nibaza cokorwa nibaza yuko abakuru b'ibihugu aribo bazoshikirizwa ijanteguro yanteguro yagizwe n'abaministre nibaza yuko boraba bakaca ikibazo hijya no hino bakibuka cyane cyane ibyo bemereye abanyagihugu babo abanyagihugu bo muri Afrika mu mategeko ngendegwa ko y'umuntu yari yashira hamwe y'ibihugu by'abanyafrika in New African hamwe onabirazi n'imigambi mikuru yari yashira hamwe nyene barashimangira cyane ku ntumbero yo kudasazira indava ukudahanwa kw'ivyaha umushinga ndahe Juvenal yigeze kubivuga kuburyo amategeko aha n'uburenganzira abashefu in UAFRICAN gushobora kuja nko mu gihugu ibona yuko gateka zina muntu kariko karahotegwa imwe bigaragara nico gituma rero nibaza yuko bakwitse gatuma mpembero bakibuka ayo mategeko ngendegwa ko aranga rijya shira hamwe nibaza yuko batokwemera yuko abategetsi nabo nyene badahanwa ahubwo je murabo babishiramwo bakagira kujya yandi mantu ze yandi masezerano mpuza makungu avuga yuko atamuntu ashobora kwinyegeza inyuma y'igihagararo ciwe canke yakazakora hanyuma ibihugu byonyene bikazoraba bikagira biti jewe ko akoko kakirimwo sinemeye gushira umukono kuko iryo tegeko bazoba bashinze ibyo nibyo byakozwe no muri ya sentare mpana byaha yirahe hari ibihugu bya rotura tuzi byaretse kujamwo nka Maroc Etats-Unis Uburusiya n'abandi cyane cyane bavuga bati igihe iyo sentare ishobora gukurikira umukuru w'igihugu cacu ntidushobora kwijamo
ego me musozera mu kanya gatoyi kandi Professeur Juvenal ngogwa n'ubusa nashaka namwe mutubwire ikintu mwona cokorwa kugira ngo abanyagihugu cyane cyane barongogwa muve ko batekaniwe
muve kuri ijya namwe iri kibera disabe baburya yagizwe abakuru b'ibihugu bazi ico baje gushikako hajya bijya bashitse ko bashikira nganje n'izo n'abakuru b'ibihugu bazoca bemeza kugira bikingire hanyuma rero ico novuga nuko abakuru b'ibihugu imbere yo gushira umukono ku masezerano abahuza umwe wese nabareka kubesha arabe ibyo afite mu mutima kuko arashira ku mukono azi neza ko atazobikurikiza no kwanga akarorero ngaha muri aka karere k'iwacu ari ibihugu uko ari bitanu biri mu bihugu by'ubuseruko impera n'imperuka ngo bizotera bifatane bitwagwe n'umukuru w'igihugu umwe iniyo politiki ariko buryo wose sa ku mutima w'umukuru w'igihugu umwe wese ukwiwe arazi neza ko atazashaka n'ibyashika azozatoca batangura kunana ariko barabize ku mukono nizo bijya sentare yirahe nuko nyene bafye kubishira ku mukono kugira ngo abantu babone ko ari abantu bakunda abanyagihugu cabo bakunda demokrasi ariko bazi neza ko bitazokurikiza ico nosaba rero nuko ndetse no kugira ngo ntibafate nsavijya sentare yirahe kurungika abantu mbere mu bihugu byose bakaraba neza abakuru b'ibigo ariko barengana gatya kazi na muntu kugira bagirire dosiye bazabatebe babafate kuko niho abanyagihugu b'ibihugu bokumva ko bakingiwe naye handi babarekeye abakuru b'ibihugu babo imwe rimwe baca batangura kubica ahubwo amakungu azaba aheze abanyagihugu b'ibyo bihugu ahubwo rijya tegeko nirikurikizwe bifate bose n'abanyafrika barimo.
Egome professeur Juvenal Ngogwa n'ubusa ndagushimiye cyane gose kukanya watuye kugira ngo tuganire. Ndagushimiye nawe professeur Pacifique Manirakiza nawe docteur Salomon Baravuga ndabashimiye cyane gose mwese kukanya watuye kugira ngo tuganire. Ikibazo n'ikibazo gihambaye cyane gose tuzogaruka ko mwakoze cyane.
Mwakoze nawe.
Mwakoze kumashishi.
Turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi dusangira ijambo mwakoze kudutega amatwi.